Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri sanga yino umunsi kwa gatatu ni ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Inyuma yaho mu ndwi iheze igipolisi cy'u Burundi gihagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa vya magendo. Benshi bavuga ko bafise amakenga mu bintu bagura mu maduka. Abantu batangiye kugira amakenga kuri bimwe mu byo banywa, harimo ibinyobwa nka zaraha, tangawizi n'izindi zivuga yuko zije kugufasha amagara y'abantu. Mbega hoko gwiki kugira abantu bakingigwe ntibahendwe ngo bagure ibidandazwa bimwe bimwe bishobora kubangamira amagara yabo. Abahenzwe muri bo muri ubwo buryo bokora iki, bokwitura nde? Nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Ikaze neza mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inyuma yaho mu ndwi iheze igipolisi cy'u Burundi gihagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa vya magendo. Benshi bavuga ko bafise amakenga mu mubiri w'umuntu. Abantu batanguye kugira amakenga muri bimwe mu binyobwa bigurishwa mu maduka birimwo za tangawizi, zivugwa ko zirimo ubuki n'ibindi byinshi bishobora gufasha umubiri w'umuntu. Mbega hoko gwiki kugira abantu bakingigwe ntibahendwe ngo bagure ibidandazwa bimwe bimwe bishobora kubangamira amagara yabo? Abahenzwe nabo muri ubwo buryo bokwitura nde? Nibyo tuko turihweza mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe tubibutse ko mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook. Yamara uno munsi twari twifuje kuvugana n'abayobozi mu Burundi kugira ngo baduhe zimwe mu nyishu zihari kuri iki kibazo. Ariko twabakenye, twari twifuje kuvugana nabo mu kigo BBN. Icyo kigo rero kikaba ari cyo kijejwe gukurikirana no kugenduza utuziranenge turi mu bidandazwa mu gihugu. Ariko ntibashimye kuvugira kuri micro ya Radio Ijwi ry'Amerika. Turizera rero yuko iki kibazo kizobandanya gishikirizwa mu nzego zitandukanye kugira ngo umudandazwa uguze akingigwe, abadandaza nabo nyene babirinde kuza barakora ibishobora kubangamira abantu. Ariko kandi turifuza kubandanya kumva ivyumviro vy'abanyagihugu, nabo nyene barafise ivyo bashikiriza, barafise ivyumviro, barafise n'ico babivuga ko. Tugiye rero kwakira ibibazo vyanye n'ivyumviro, kumbure abari hejuru mu nzego bashobore kuvyumva, bashobore kubikorera ko. Tubibutse kandi rero Facebook yacu ni ya indi nyene, mushobora gushikiriza ko ivyumviro vyanyu kuri iki kibazo. Benshi mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho umuvugizi w'igipolisi ya gendera agahagarika bimwe muri ivyo bigo byakoze cyanke bikora inzoga cyanke ibinyobwa bya magendo. Birababaza abantu benshi cyane, byari ibintu biteye ubwoba. Murashobora rero gushikiriza ibyumviro byanyu, intererano zanyu kuri Facebook yacu, ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Rero reka duhere ku munywanyi wa mbere ku murongo wa telefone. adushikirize ikibazo cyangwa icyumviro. Frederic Umureyo, Frederic uraho neza? Allo, amahoro Frederic, uratwumva? Frederic, kaze ku ijwi ry'Amerika. Frederic ndumva gaterefone kamu. Frederic turi kumwe. Ego Frederic, duze ijwi duga ku ijambo, numva naho gaterefone karimo ikibazo, kumburengera turaza kukumva. Allo Frederic? Aracyarimo akabazo muri Frederic. Reka tubandanye twakire Frank Irankunda. Amahoro neza Frank.
Amahoro.
Uraho urakomeye?
Yego ndakomeye ndashimye.
Frank, muri iminsi ya vuba woba warabonye bimwe mu byashikirije ku mbuga ngurukana bumenyi byerekeye bimwe mu amwe mu mahinguriro ya magendo afise ibinyobwa mpimbano?
Narabibonye.
Ubivuga ku iki?
Ok, mubisanzwe icyo ndabivuga ko bamaze kubita amahinguri bahingura ibinyobwa bya magendo, ni ukuvuga barabonye yuko hariho utunenge tuba turi mu byo bahingura. Ni ukuvuga leta ifashe ingingo yo kubihagarika, ni uko iba yaravize ko ikabibona, ikabona ikibazo aho kiri, ikabona yuko bishobora kuba bifite ingaruka mbi ku magara y'abavyihereza.
Ego none uretse ko leta ishobora kugira icyo ikoze mu kibano hoho, ubona ho kugwa iki? Kuko ayo mahinguriro ari mu kibano, kumbure nabo bantu bo mu kibano nyine babikora bo nabo nyine, hari icyo bashikiriza, hari icyiyumviro ushikiriza kuri bo nyine?
Mu kibano iyo leta imaze gufata ingingo ku bari basanzwe babikora, hakaba hari hasanzwe hari n'ababyihereza, bo bakabona ko bifite akamaro. Ariko mu gihe leta yari amaze kubyiga ko mu kibano bategerezwa kugira ikibazo, bakavyiga ibi na biriya bisanzwe, kubera baba babujijwe gufata ibyo bahora, ibinyobwa bahora banwa, baba bagiye kubibura mu kibano, hategerezwa kukiba byinshi.
Ego urakoze. Ego. Urakoze Frank, turagushimiye. Ego reka tubandanye twakira abandi banywanyi turafise ku murongo. Niyitanga Simon, amahoro neza Simon?
Amahoro, amahoro nawe?
Uraho urakomeye?
Ndaho nta kibazo.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Icyo njye navuga ko kuri ibi ngibi bijyanye n'izi nzoga, nuko buriya abantu batanga ibyangombwa by'ubuziranenge aho ngaho wenda mu Burundi, sinzi uko bikorwa, nimba bato kubabona byoroshye wenda sinzi, wenda akaba ariyo mpamvu bamwe babageraho bagakora ariko ntibakore ibyujuje ubuziranenge. Sinzi nimba kubona icyangombwa byo biborohera ku buryo nyine babasha kubona ababasuzumira vuba, bakabasha gushyira ku isoko. Hanyuma nanone hari ubwo usanga babona nk'icyangombwa bwa mbere bakoze, yego bakoze neza icyangombwa bakakibona, ariko ntibagumye gukora produit nk'iya mbere, bagahindura ugasanga uko bakoze bwa mbere kwari ukugira ngo babone icyo cyangombwa, ariko ntibakomeze gutyo, bagahindura ugasanga bakoze ibitari byiza ku magara y'abantu. Icyo nyine ugasanga ikibazo kiragumya kuzamuka. Icyo mbona cyakabaye gikorwa rero ni uko wenda habaho uburyo bwo guhora bagenzura wenda nimba umuntu bamuhaye icyangombwa uyu mwaka, ntibizere ko no mu myaka itanu iri imbere cyangwa mu mwaka utaha ariko produit ya mbere yakoze izaba ikimeze, bakongera bagasubiramo bagacekinga. Nkumva ko nyine bagahubaga kwigura basuzumwa buri gihe, ntibaruho ntibarekere, kuko produit utangiranye umunsi kugira ngo wemererwe gukora, hari ubwo utayikomeza ukavuga ati sindi kungukiramo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ibiciro birazamuka. Nawe ntiwakibaza ukuntu umuntu atangiye uyu munsi akora wenda inzoga imwe ya tangawizi nk'uko wabivuze, ayikora uyu munsi tangawizi wenda kuzibona ntizihenze ugasanga no mu mwaka utaha tangawizi zarabuze aracyagurisha kwa kundi wakibaza ngo umuntu wabyibaza ukibaza zarahenze yego waracyagurisha kwa kundi ubwo si ubwo ngubwo wibaza hazikura ugasanga nyine wakanga kugira ngo ahindure ibye ariko agapirata akabikora mu buryo butari bwiza ugasanga niho havuyemo ubwo gufungirwa
aho niho abanyagihugu bakiye kugabira
aho ngaho ni ku bantu kwibanyira business
cyangwa bakarubanda nyine abanyagihugu bakavuga bati abaturage
n'abaturage hanyuma leta yo leta icyo isabwa nyine ni icyo ngicyo cyo guhora ibikurikirana igahora isuzuma abo bantu ibyangombwa yabahaye ikareba nimba uko yabibahaye ariko bakibikoresha mu buryo bwemewe batarahinduye ngo babikore mu buryo bundi igahora nyine birebaho hanyuma hari nubwo ariko nanone hazamo akantu ka ruswa ugasanga icyangombwa ukibonye n'ubundi ku mpamvu za ruswa umuyobozi uhaye ruswa uyu munsi ukayimuha yego akagusuzumira akemeza ko ibintu byujuje ubuziranenge bitanabwujuje hanyuma ukazagira ibyago umuyobozi agahinduka akaza undi utari bwemere kurya ya ruswa rero yaje agasanga ibintu ukora bitemewe usanga bihagaritse ugasanga abantu barimo barataka cyane ukumva mu icyo gihe abantu batatsenze ubungu batwimye uburenganzira nyamara ari uko nta wowe wabuze aho ucengerera nka mbere ngo ubashe kwinjiramo bongere baguhe ibyangombwa bitujuje ubuziranenge kubera ibintu byagukora nabyo biba bitujuje ubuziranenge atekereza ko nyine usanga ariyo mpamvu usanga wenda ukabona nko mu kwezi habayemo impunduro ukavuga ati ko byakomeye ukabona ntibyoroshye nyamara ari uko wenda hahindutse zahinduye imirishyo
ibyiyumviro byiza cyane kandi birashe birumvikana uti ababijejwe kubigenzura baze bahora bagenzura nyene basuzuma buri gihe kugira ngo abantu
isuzuma rihoreho isuzuma rihoreho byo kuvuga ngo dusuzumye ikintu yo mu kwezi wenda babihe nk'igihe bavuga ati mu mezi atanu tuzatwongera dusuzume tukurebere ture nimba ibyo wakoraga uko wabikoraga ariko ukibikora ture nimba abakozi wakoreshaga bariyongere cyangwa baragabanutse bacekinga ibintu byose bamurebe kuko hari igihe bigabanukira mwaho abantu bakagumya kubyakira bagira ngo niko bikiri
ego cyane kandi wanavuze n'ikintu gihambaye cyerekeye ruswa mu bayobozi nabo nyine harashobora kuba hari nk'akabazo
cya ruswa cyo nacyo usanga kiriganje nacyo nticyaburamo rwose ugasanga umuntu icyangombwa kukibona yabona inzira biri bucemo mu buryo bwemewe n'amategeko inzira nziza akabona isa naho itinda cyangwa akabona iri bumugonge kubw'ibyo atujuje agahitamo kureba uburyo yatambikamo amafaranga mu buryo butemewe
yego urakoze cyane Simon ku byiyumviro byawe twizere ko abayobozi bavyumva babikorere ko urabibukije ruswa urabibukije kandi ndukuza baragenzura ibyo bigo urakoze cyane ego reka tubandanye abanywanyi bishwe rya Amerika arabandanya gushika ibibazo n'ibyiyumviro ku mirongo ya telefone turi kumwe na Richmond Bala turi kumwe allo Rishimo amahoro neza alo hari mu kabazo muri Rishimo kumbure turaza kukugarura mu kanya kari imbere telefone ntirikiracamo neza turi muri wa nyuma y'ikiganiro muri sanga y'uwo munsi ni kuwa gatatu twihweza ibijanye n'amagara y'abantu muri kumwe na Oriane Itangishaka tuko turaganira rero mu bijanye no gukingira abaguzi ni nyuma yaho mu ndwi iheze cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi turanumva no mu banywanyi no makunzi bijwi rya Amerika bafise amakenga bavuga yuko bafise amakenga ku mahinguriro amwamwe babonye yafashwe binyobwa bidandazwa mu maduka bavuga ko bafise amakenga mu gihe baba barabiguze canke barabinyoye aho igipolisi cyagiye guhagarika rimwe mu mahinguriro magendo yakora ibinyobwa bimwe harimo ibyo bahimvye bya tangawizi bimwe bavuga ko bikoregwamo bishigwamo ubuki n'ibindi byinshi bya nkenegwa mu mubiri w'umuntu ariko ugasanga nta nibirimwo byakozwe nabi nta suku rero ayo mahingurira mwamwe ariko arahagurukirwa kugira ngo umuguzi yikingire nivyo rero turaganira twihweza duti mbega none abahenzwe muri ubwo buryo bwo kwitwa bukwitura nde nivyo tuko turarabira hamwe canke umuguzi yo kwikingira gute kugira ngo amenye yuko ivyo rikaragura bihagaze neza bigwa neza umubiri wiwe bitamugwaza twari twifuje kuvugana n'abayobozi bajejwe ikigo cyo kugenzura ibidandazwa mu Burundi twabakenye ariko muri aka kanya turizera yuko tuza kuronka abandi bishura bimwe mu bibazo byanyu tuko turaraba amashira hamwe avugira abaguzi mu Burundi kugira ngo nabo nyine bazitumwe kino kiganiro tugerageze kwihwereza hamwe iki kibazo ego reka rero tubanze dufate akanya gato tumira mate turagaruka murakoze Radio Ijwi rya Amerika.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Baby killer your favorite. DJ Bona. Boy drama deep. I don't kiss and tell. Just my little man jacure. Loving you see fat fide. It's a pihun and by a pine. So would you let me try? Come that be did and have on the buraji. Mutoto abuja and this party. And you shut that is a wubai. Don't you stop at me lose my mind. Don't you care about it could run. Baby la one and then the sum. The more potty at two shovula. Pull up, baby, punch you, catch you. Take it easy, tambuni babu. Section it, kwara masanga tattoo.
Nobody remove, give me a kiss to your heart. Nifuza kuibona mu maboko yawe. Nishuro nyinshi nakunze bigahomba. Gusa uyu munsi, girl, show me that you can.
Call me your love.
Wajize chance mbakapo, zagu hazi mifungo, uzangira kudesha po, nuzanchisha mijisho, tuzarara Toronto, kumbaje na mabute, umurizo mubie,
uje mparadari,
shiri mumu.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone rero nkuko mwabyumvise turiko turaganira ku kibazo cerekeye ibinyobwa ibidandazwa bishobora kubangamira amagara y'abantu. Reka twakire ku murongo wa telefone Idrissa Bakunda. Amahoro neza nizere kumvuza izina ryawe neza Idrissa kazi neza.
Yego neza mwiriwe neza munyamakuru.
Mwiriwe mwiriwe.
Mwiriwe ari Kigali mu Rwanda nyine. Baje gushimira nyine umutumirwa watumiye. Nukuvuga ngo nakabazo kamwe namubazaga
twamukenye umutumire twamukenye ariko turizera ko mukanya kari imbere duhava turonka uwundi ariko kumbure wagira ico terereye n'ikibazo cawe abayobozi barashaka kucumva canke abajejwe ababijejwe
yego nukuvuga ngo ziri anzoga nyine zibangamira abantu benshi nyine usanga nyine we udusatire twinshi harimo ziranzoga zitaba zemewe ni ukuvuga ngo kandi nkabona ngo abantu nyine b'abahinzi bari mu rugero rusanzwe ruri hasi ho gatoye b'abahinzi bijandika nyine muri za nzoga zitemewe nkabasaba za leta nyine ko bahaguruka cyane bakarwanya ziranzoga kubera ngo bituma n'urubyiruko nyine rwishora mu nzoga kandi bitemewe urabona urubyiruko muri iki gihe nyine ntabwo ruma rubasha gukora niho rwitabira ziriya nzoga zitemewe ugasanga umuntu yabaheze zenge kugira ngo ajye no mu kazi bikaba ikibazo yabura na ka kazi ntagakore kubera iki kubera za nzoga nyine bituma nyine ataba tayari nyine kandi ukabona ngo bibanza ku rubyiruko rw'iki gihe abana b'iki gihe usanga nyine no ku ishuri nyine niyo avuye ku ishuri usanga nyine sizano bakora n'amafaranga pe ni ukuvuga ngo usanga nyine umwana mutoya muri za nayini ukabona yarajunjamye kubera ziriya nzoga ugasanga urubyiruko rwinshi rwizarika muri ibyo ndetse n'abangavu batoya b'abakobwa batoya ugasanga bagiye muri ibyo kwiga umwanya wo kwiga no kujya muri biriya baha umwanya ziriya nzoga nyine agaba ari byiza njyewe n'umuntu mukuru nyine ndabisabira ko urubyiruko rwahinduka ahubwo ni kanya yongera mwisabira ngo interineti niba twikira urubyiruko cyane kubera ngo hirya no hino ko harimo interineti imira ituma urubyiruko nyine ruta umurongo wakagombye kuba rugenderaho kandi noneho n'ikindi ababyeyi nyine inshingano zabo barazitaye nyine bwa burere bwabaye bukeya nyine ugasanga umubyeyi nyine ari aho ngaho nyine nta burere bwiza arimo aho umwana wa mwana yandoro y'umubyeyi agasanga umwana niyo atoye kandi ugasanga n'ibyo akora no kwiteza imbere ntacyo nkabona ngo nibikomeza gutya ejo n'ejo bundi tuzabura abaganga tubure abayobozi bitaye muri biriya ugasanga urubyiruko nyine rwatakaye bisabira ko leta nyine bashyiraho imirongo ifatika cyane kugira ngo turamure bwa rubyiruko rwacu kugira ngo duteze na Afurika n'ibihugu byacu imbere
yego birumvikana cyane urwaruka ruraruhamagariye guhagarika inzoga kuva mu nzoga kwirinda inzoga cyane cyane izo nzoga za magendo ziri mu kibano umuntu atabazi ingene zakozwe hanyuma uranabibukije interineti ko ari ikintu bakwiye kugabanya bakagikora kumbure ari mu buryo bwo kwiteza imbere hama uranahamagariye n'ababyeyi kubikorera ko urakoze cyane rwose ni impanuro zumvikana cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone Gaspar turi kumwe Gaspar ndumva ko avuye ku murongo turashimiye cyane Idrissa Bakunda kuri izo mpanuro atanze aribukije aba jeune ugwaruka ku kwirinda cyane cyane mu kibano cyane cyane mu gihugu hagati akenshi yaravuga ko hari usanga abana bakiri bato cyane bariko baranywa inzoga ugasanga ntacyo bimariye akavuga ati muri kazoza tuzosanga tudafise abaganga tudafise abantu b'ibihangange b'inzobere nko kwavuga mu Kinyarwanda babahinga twari dukeneye mu gihugu kubera izo nzoga n'izo ngeso mbi canke uko gutwagwa n'ivyo biyoyorabwenge. Ego radishwe cy' America rerisamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga iyo munsi tuko turiheza ibishobora guhungabanya amagara y'abantu harimwo cane cane ibinyobwa n'ibiribwa bidakurikije amategeko bidahinguwe neza bidahinguwe n'isuku nivyo rero turiko turahamagarira abo mu kibano bamere magabo kuko hariho nkuko twabibonye muri imisi ya vuba muri indwi heze mu Burundi igipolisi carahagaritse amwe mu mahinguriro akora ibinyobwa vya magendo benshi bavuga ko bifise akamaro mu bisanzwe mu mubiri w'umuntu. Abantu batangiye kugira amakenga kuri bimwe muri ivyo binyobwa bigurishwa mu maduka biba birimwo za tangawizi, ubuki n'izindi zigurishwa zivuga ko zigiye gufasha amagara y'abantu, bakavuga ati mbega none abashobora kuba barabikoresheje. Harimwo imwe muri ivyo bigo byakorewe ibinyobwa mpimbano n'irindi shirahamwe canke n'ikindi kigo n'abandi bantu bandika ko kubya ku macupa yabo zaraha tangawizi zizwi cyane mu gihugu cy'u Burundi mu Bujumbura, ariko ugasanga sizo ugasanga zakozwe mu mazu y'abantu mu buryo butemewe n'amategeko mu buryo butafisemo isuku. Ivyo rero bikaba byateye amakenga batari bake, ariko byarakanguriye abantu kumenya neza nk'uko igipolisi cyabivuze kumenya neza ibiri mu kibano biriko birakorerwa mu kibano ku rwego rw'abayobozi no ku rwego rw'abanyagihugu kugira ngo bashobore guhagarika ivyo bintu bashobore kugira ico babivuze ko bihagarare bireke kubangamira amagara y'abantu. Rero ni mwabona aho muherereye ibintu bitariko bigenda neza haba kwihinguriro ry'ikintu no gushikiriza intwaro kugira ngo bashobore kubihagarika abantu bakingigwe. Tubibutse rero kuri Facebook yacu murabandanya mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kugira ngo twumve iki kibazo ico mukivuga ko. Adresse yacu ni ya yindi, adresse yacu ni VOA radio yacu VOA. Murashaka kwandika ibibazo byanyu cyangwa ivyumviro tukabishikiriza tukabisangira radio ya America.
Crazy it could be, baby, it's time. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? People won't die, oh, myself. My only desire, I could take it as an angel. You took my innocent tear, she made me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. The view is too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good temptation, taking us step by step on the beat, put your night hand, in the street. You are my fantasy,
Cynthia, she make me fire. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ikiganiro muri Sanga kirabandanya. Ku murongo wa telefone turafise Norbert. Norbert, uraho neza? Amahoro Norbert.
Mahoro, mahoro.
Ego.
Ikaze nabashimiye ku kiganiro kiza mwaduteguriye. Ariko kunsanga imasuku nagore nayo mushoho gakeya mwabasha kongeramo gakeya.
Ego Norbert, turiko turihweza uno munsi kubijanye n'ibinyobwa canke ibiribwa bidakozwe neza canke byahinguwe mu buryo mpimbano, ugasanga birabangamiye amagara y'abantu, uburyo umunyagihugu yokingigwa, kuko hariho amahingurira mwamwe usanga atemewe n'amategeko, akaba ariko akora ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu. Twarabyumvise mu minsi yahera mu Burundi, birakunze kuba no mu bihugu bya Afrika, aho usanga mu kibano abantu bariko barikorera ibintu bishobora kubangamira abanyagihugu bakabidandaza, ugasanga birabangamiye abanyagihugu. Ubivuga ku iki?
Ikintu navugaho ni uko hakwiye kujya hajya aho itsinda rigenzura uburyo ibyo binyobwa cyangwa se ibiribwa yasuzumwa, ariko noneho muri iryo tsinda hagakurikiraho abandi bareba wenda nk'inganda ziba zitunganya ibyo biribwa bigira ingaruka ku bantu. Bikaba rero ku buryo wenda n'umuturage yabasha kuba yatanga n'amakuru agezeho abibona. Ikindi nkibaza n'abantu batunganya wenda ibiribwa cyangwa ibinyobwa, iki wenda bashobora kuba wenda bagenderaho kugira ngo byemezwe n'iryo tsinda rigari? Niba hari umutumirwa yaza kudusobanurira.
Ego, turize ku muronka, twariko turarondera muri aka kanya bamwe mu bayobozi bajejwe kuvugira abaguzi kugira ngo bashobore kutubwira bimwe mu byo bagerageza gukora kugira ngo bakingire abaguzi nyine. Murakoze cyane. Ego, Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyarwanda kuri Facebook yacu turabona abatari bake bashikiriza ibibazo n'ivyumvira. Namwe nyene murashobora guhamagara. Turafise Audace Mugisha ati none igihe ivyo binyobwa birimo ubuki na tangawizi bitaza mu Burundi, abo bantu banywa iki? Bari batunzwe n'iki? Nibaza ko nimba bari barabikuye nibasubire kuvyo bahora bakoresha ivyo bitaraza. Igu ni uburyo bwo gukinga kumbure. Niba bitahora binyobwa mbere za tangawizi na zande mu macupa abantu bazikorera mu ngo zabo, kumbure bamwe niyo ngingo bakwiye gufata nk'uko Audace abishikiriza ku rubuga rwacu rwa Facebook. Radio Ijwi ry'Amerika turabandanya ku murongo wa telefone, turarika abanyonyi b'Ijwi ry'Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Aaron Sengiyumva kuri Facebook, Aaron Sengiyumva we avuga ati mu bindi bihugu vyateye imbere ikigo kijejwe ubuziranenge gikorana n'igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe mu kurwanya ibibangamira amagara y'abantu vyose rero mu Burundi haracariho agahaze mu kugenzura ibidandazwa. Uyo ni Aaron Nsengiyumva ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Ijwi rya Amerika. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, murashobora gushikiriza ibibazo n'ibyumvira naho nyene.
Kiye ni sanga ngeze gisenye kumucanga ni nwera nuje ndivye akana keza burya sinapfa gufela nari yindege nyinshi niza kiro cyana. Valentine Valentine Valento kuri kanga bite Valentine Valentine Valento kuri kuri rabite ibande kumubyimba mu maso apana nana bandi kibininda ikindi nagonozwa guhengereza akenda nakabonye nubwo kari Valentine Valentine Valento kubikanga bite Valentine Valentine Valento kuri kuri rabite sengo twasakuje pepi kengo yo sengo ya nyanze we wanjanya mumvumo senga bangu segura agahije singa tera nguvu ya kongera ubu koko ndi kuziriki wanze mkongo nguvu na gatsindo wanze kongera kujo ndambuza wanze wenda twigire kuja
je suis attaché, c'est confirmé, baby. nagusezeranye ibyo ntafite ngo mbone neza. Yego mfite competitions but I don't mind that. You my baby, I wanna take and show you to my mama. Baby, loving you is my passion. I wanna put that ring on your finger. Oh no, all eyes on you, baby. You know all eyes on me too. But only you will drive me crazy. You tell me all. Mukunzi wanje, kukunda birenze. Kujumba badidani mosa. Cause every time I need you by my side, me I don't like that too. Yet for you I can put. Kukundwa nawe bifite isuku pe. I love you, love you, love you, kuchi kuchi pe. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one day au cachet. C'est confirmé, baby, one hey, yeah, oh, caché. Nah, I'm in with you, say, you're in the bathroom. I'm on, baby, say, I'm on. Cause only you who make me fall in love.
Radio Ijwi ry'Amerika turacara muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uyu munsi turiko turihweza uburyo abanyagihugu bokingirwa amagara yabo bijanye n'ivyo bafungura n'ivyo bihereza nk'ibinyobwa. Ni mu gihe muri imisi bamwe bashobora kuba bafise amakenga mu binyobwa bimwe biheruka gufatwa byakozwe mu buhinga mpimbano canke mu buryo mpimbano. Rero ku murongo wa telefone turagize amahigwe kuba turonse umwe mu bayobozi bakora imitobe mu Burundi. Fungus aratubwira ishirahamwe ryabo n'imitobe bakora, harimwo n'iyikoreshwa nk'uko muvyumva za tangawizi n'ibindi byinshi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Désiré d'Amour Habonimana, ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, ndabaramukije, ndanabashimira cyane.
Yego, hanyuma mushinga nawe Habonimana, tubwire muri make ishyirahamwe ryanyu ibyo mukora, hanyuma twumve icyo mwavuze ku makuru tugiye turumva muri iyi minsi y'uburyo leta y'u Burundi iri kiragerageza gutuza amwe mu mahinguriro atariyo adakora neza mu gisata murimo.
Mu nkundire mvuge nk'uko sanswa vugira runani Assasibu, Association des acteurs du domaine artisanal et semi-industriel du Burundi, usanzwe ruhurikiyemo amasosiyete asanzwe ahingura ibinyobwa n'ibindi bitandukanye, ariko iyo mu rwego rwo hasi no hagati na hagati ndavuga Société du domaine artisanal et semi-industriel. Rero murakoze mwari muvuze muti mwebwe mwakira gute yo mwumvise leta iriko iragerageza gushira ijisho kuri bene ayo masosiyete akora ibintu bigaragara.
Alo mushika nayo Habonimana
karakunda cyane.
Uwi byari bikitse gato, komeza.
Ariko ndavuga ati twebwe ku ruhande rwacu tuvuga ngo turabishima cyane cyane mbere kandi gose, kubera ko mu bisanzwe ikinyobwa gihinguwe neza gihinduka ingaburo ishobora kubaka amagara y'umuntu, ariko kandi iyo gihinguwe nabi naho gihinduka uburozi bushobora kwica amagara y'umuntu. Rero birumvikana ko iyo amagara y'abene gihugu adahagaze neza, sindi umuvugizi wa leta, ariko kandi leta nayo birayikora ko kubera ko abo bantu bwa mbere keretse ko badakora ibikorwa byo kwiteza imbere ngo bateze imbere igihugu, ariko kandi baza kugora leta mu bijyanye na prise en charge y'amagara yabo. Nicyo bituma rero twebwe tuvuga duti nk'amasosiyete yose ahingura agomba kuba ari amasosiyete yemera gukurikiza ibyo bita le norme, izo nazo zikaba zisanzwe zitangwa n'ikigo cya leta BBN. Tunashimira cyane ingene kituba hafi twebwe nk'amahinguriro, hanyuma tukavuga tutayo masosiyete yose rero yemera cyangwa yiyemeje guca kubiri n'ibyo amategeko y'igihugu asanzwe avuga, ayo yari akwiye by'ukuri gukurikiranirwa hafi kugira ngo ntahava akora ibyonona amagara y'abenegihugu cyanke ngo ahave acyafuza amazina y'ayandi masosiyete bimwe bavuga mu Kirundi ngo umujyambwa bumwe agatukisha umujyambwa.
Ego cyane. None uburyo bumwe bumwe mukora kugira ngo ibyo bigo bindi bikora ibinyobwa mpimbano mubituze namwe nk'amasosiyete nk'amashirahamwe muri Asasibu, bimwe mu byo mukora namwe nyene kugira ngo kumbure mufashe ibyo bikorwa leta irimwo ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Ubwa mbere no gukorera hamwe kandi bya hafi n'inzego z'igihugu uhereye birumvikana ku kigo cya leta cyitwa BBN gisanzwe no vuga ngo gikurikirana ya hafi bijyanye n'ubuziranenge, turagishimira cyane. Naho bigaragara ko hari aho kidashika, ariko turashima cyane ingene gikurikiranira hafi ukubaho kw'amasosiyete. Ibyo rero dukora namwo ubwa mbere n'amanama atandukanye nka twebwe dusanzwe dutunganya ubwacu hagati yacu kugira ngo twibukanye akamaro ko gukorera ku mategeko no kwisunga ibyo twita amanorme. Ubwa kabiri dusanzwe dutegura, turiko turanategura mbere ibyo no kwita auto inspection, no kuvuga kwisuzuma twebwe ubwacu turabira hamwe ngo mbega turiko turakurikiza amategeko ku rugero rungana gute. Ndavuga amasosiyete asanzwe ari muri iryo shyirahamwe ryacu. Ariko kandi ubugira gatatu harimo kudoma rero urutoki kuri ako kantu kose tubonye kadutse kaduteye amakenga. Twebwe nta bushobozi dufite bwo gufata umuntu cyangwa kumuhana, mugabo kandi turashobora kubwira ikigo cya leta kibijejwe cyangwa izindi nzego z'igihugu tuti ndeko twabonye ibinyobwa bishasha byitwa uko ku isoko ubwo murabizi, hama nabo bagaheza bagakora akazi kaho.
None ahaba uko kwisuzuma mwebwe nyene abanywanyi bishu rya Amerika bagiye barabaza bati ibyo babyiza habaye uko gusuzuma ayo mashira hamwe akora ibyo binyobwa namwebwe murimwo ayariyo yose, mubona none isuzumwa rya leta ryo bakangahe kugira ngo bagumize ijisho kuri ayo mashira hamwe namwe mukora neza namwe nyene mushobora kuronka your assurance uko kwemera yuko muri ko mukorana n'abantu ku rubuga bakora neza batariko barahenda abanyagihugu.
Murakoze cyane. Ikibazo cya pirataje ntabwo kiri mu Burundi gusa, si mu Burundi gusa, no ku isi yose uhora wumva ibyo bita ama fake news, bijya byose biri mu bwoko bwa pirataje. Ni kibazo gihanze no vuga ngo isi yose. Nk'akarorero muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere, ukoze nk'ikinyobwa dufata akarorero kuko ari byo twebwe dusanzwe dukora kigakundwa. Ubwo nyine hari abantu batari bake babona umengura bakiranye, ubwo nyine nabo bacyo batangura kujya gukora ibintu bisa n'ibyo, naho rero byanduruka. Icyo rero twebwe no vuga kuvuga ngo isuzuma rya leta ryo bakangahe, reka ahubwo ntange icyo nibaza ko ari inyishu. Icyo nibaza, imbere y'uko ishyira hamwe ryemererwa guhingura ikinyobwa icyari cyo cyose, kuba by'ukuri gusuzuma neza namba ugiye guhingura yarabyiteguriye neza, ntihabe ibi bintu byo guhanahana impapuro gusa ngo umuntu bamutumye dosiye yayizanye. Oya, hoba kwishikira kuri tere bakaraba by'ukuri mbega umuntu ibintu ariko arahingura, ibintu agiye guhingura arabifitiye ubumenyi ubwa mbere na mbere. Ubwa kabiri, ikibanza agiye kubihinguriramwo kirakwiye guhingurirwamo ibinyobwa abantu bari bwiherezwe, ugiye kuraba ingene amasosiyete avuka ku bwinshi cyane. Mbere rimwe na rimwe twebwe duhora tubazanya tuti none uko ukuntu amasosiyete avuka hazohava hagira igihe tubure naho dushorera ibintu kubera urumva avuka ku bwinshi, hama wajya kuraba mbere ayatari make muri ayo ugasanga nayo nyene afise ibyo adakwinje. Rero je novuga ngo ahambere ho gutangurira ni ku kuntu amasosiyete yemererwa by'ukuri bikaba clear neza ku buryo bijyamo abantu babyiteguriye, hama abo babyiteguriye rero bagakingirwa bihagije. Ukingirwa rero bihagije sinovuga ngo ikigo BBN n'igikwira Burundi bwose ubona ko ngira ngo n'abakozi gifise sinzi ngira sinikirenga. Mugabo kandi icyo nibaza cyo cyagikurikira nuko aya masosiyete aya masosiyasiyo yacu asanzwe ahurikiyemo amasosiyete asanzwe akora yokorana hafi n'ibigo vya leta ndavuga BBN cyane cyane na Senter kugira ngo ubwa mbere dushime mu mpera z'umwaka uheze harabaye inyigisho zidasanzwe zatunganijwe n'ikigo BBN n'ikigo Senter zari inyigisho zikomeye cyane aho twarabiye hamwe n'ivyo tutahora duhuriza ko kubijanye n'ukuntu imito bikozwe muri tangawizi yokogwa tukabiru za hamwe abahinga bacu n'abahinga ba BBN n'abahinga ba Senter bakaja hamwe bagakora ikintu twese twumvikanye ko ari nacyo ubu turiko turagira ko rero ibyo byokomeza jewe mbere nosaba ko bene ubwo bwoko bw'inyigisho n'amaterie byotsa biraba n'imiburiburi nk'inshuro zine mu mwaka kugira ngo by'ukuri yaba BBN yaba Senter yaba ubushikiranganje bwo mu byo bujejwe harimo ubudandake n'amahinguro dusanzwe duhurikiyemo twamane hafi na hafi ni naho wanashaka byoroshe no gukosora bene utwo tunenge ariko bagaca bazibira amasosiyete avuka ku mwanya hari izindi nzego z'igihugu nazo zibijejwe ndavuga cyane cyane inzego zijejwe umutekano zibonye amasosiyete mashasha ariko aravuka zikayabaza ko avutse by'ukuri vyemewe n'amategeko.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Uwo mwumva n'umushinga na Desire d'amour abone imana akabaserukira urunani asasibu
umuvugizi
murantunga umuvugizi wa asasibu akaba ari urunani rw'amashirahamwe akora imitobe mu Burundi. Reka rero twakire abandi banyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone nabo nyine babandanya guhamagara barifuza gushikiza ibazo n'ivyoviro. Turafise Marcel, urakoze kwihangana Marcel, kaze neza.
Murakoze cyane kunyakira Liane kuko nitwa Mafundi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri ariko kimwe n'icyo ntemera kuno twicara tukumva ngo abayobozi muri leta bagiye gufunga inganda cyangwa se bafunga amahinguriro nk'uko bikorwa mu Burundi ngo ubuyobozi bwangwa abarongoye umutumba cyangwa urina mu intara bagiye gufunga amahinguriro ahinguye ibindi biriya bintu njye ntabwo njya mbyemera. Ikimenyetso cy'uko ruswa yaba ikibaho ibyo ndabura impamvu ebyiri byemera nto impamvu igenge ntabyemera. Iyo umuturage avuye mu karere akajya gutura mu kandi karere akarere agiyemo mu mudugudu aribaruza bakamwandika mu mudugudu ikazamuka akahakira ku buryo bwemewe ku buryo bazi ko nta kibazo yateza. Ntabwo rero nzi ukuntu umuntu yashinga uruganda ihingurira ahantu mu mudugudu ku mitumba muri sabiteri muri disitirigite agakora umwaka imyaka ibiri itifata bizi kandi akora ibitemewe. Aho ngaho haba hari n'izindi mbaraga zibyihishe inyuma ari naho haje ibiturire bino biturire bahora bararwanya amaleta ahora arwanya ibiturire yakabaye impfundiryo n'inguriro n'abanje gufunga umuyobozi w'ako karere iryo hinguriro rikoreramo kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ushinga uruganda rukora ibintu bitemewe ugakora umwaka kandi kuri ryacupa bisoza icururizwamo hakaba hariho tiketi ya tikete ugasanga harimo n'ibirango byatanzwe igihugu n'urugero ariko wa muntu ngo bafunze uruganda gusa kuko harimo ibyaha birenze bitatu harimo icyaha cya ruswa harimo kwigana ibirango by'igihugu hakabone kwiyitirira ikintu udafitiye uburenganzira ariko iyo bafunze nk'uko rimwe na rimwe usanga abo byagizeho ingaruka nta handi bigarukiye nyine birangiza nta kuntu umuntu ashinga uruganda ahantu akagira imodoka eshatu abakozi ijana abanatanga umusoro bayida we ukabona ibyo birarangiriye aho ngaho iyo birabona icyo njya mbyemera bakabaye bajya gufunga ziriya nganda na ba meya na ba gitifu imirenge n'abo tubaye bose cyo bajyana mu mbimba cyangwa se mageragere hano Kigali mu Rwanda. Hanyuma ikibazo cya kabiri icyo ndabaza uwo muvugizi w'urwo rugani ruhike mwabo bantu bafite impinguriro bibahinguriro ibinyobwa nk'ibyo hari igihe abafite inganda bamara kubona ikigo cy'ubuziranenge kibemerera gukora bakavuga bati dusora menshi akaba aribo bajya gushinga utundi tuganda nk'utwo ngutwo ngo tuzatumye amafaranga nibura sapotinga handi kubera ko basora amafaranga menshi kavuga ati ngo dutange ikori tukaba dufite ubuziranenge hano dukora byiza reka dukore n'ibibi hariya bisa nabyo tubyite irindi zina ariko ugasanga bazifashe nk'umuntu babimushyizeho akava wenda nko mu majyaruguru akajya mu burasirazuba akaba ariyo abikorera ariko ugasanga nibya wa muntu ufite uruganda rwemewe runaka kibaza nti abantu nk'abo kwaryo bimenyekana kandi rimwe na rimwe mukaba mubizi ko afite akandi kantu ku ruhande mukarite tsaka ntabwo kwabari bikingara tikarite mu maso ugasanga mikingere tikarite mu maso ariko ari ukuntu bimeze umuntu nk'uwo mwamutahuye urunani rwanyu n'umuhanishi akagufunga bwa kandi birumvikana akaba no guhita amufunga ibyo byose kuko bigaragara ko yabaciye akajya gukora ibindi bitemewe ku ruhande kuko gushinga uruganda ntabwo ari ibintu umuntu aryama ngo arote bityo yabishinga.
Marcel turagushimiye cyane ibyo ushikirije birumvikana mushinga ntahe habona imana kuri ibyo bibazo bibiri bihambaye vya Marcel aragaruye ikibazo ca ruswa na Simo yari yagaruye avuga ati kuri we ahubwo Marcel avuga ati bobanza guhana umuyobozi wako karere mbere yuko bahana n'iryo shira hamwe ni navyo umuvugizi w'igipolisi mu Burundi yari yaravuze igihe baje kugara rimwe muri ayo mahinguriro avuga ati arariri akagohe aravuniye akagohe abayobozi muri ako karere yari arimo guhagarika iryo hinguriro ubivuga kwike
murakoze ibisaba ibijyanye n'ibihano rero abayobozi bahabwa jewe nk'umuvugizi wa Sasibu ntacyo no bivuga ko nibaza ko amategeko abafise ingene abitegekanya amagabo kandi jewe no vuga nti umuntu afashwe ariko arakora ibintu bigaragara ko bishobora konona amagara y'abenegihugu yarakwiye guhanwa vy'akarorero ivyo vyose ndavyemera kubera ko twabonye ingaruka biheza bikazana ku kindi yavuze ati mbega umuntu wo muri Sasibu cyangwa ahandi ashobora kuba afise ihinguriro ariko kandi bikagaragara ko yagiye gushinga kandi gahinguriro kugira ngo akore amakosa aya cyangwa ayandi mumubonye mu muhanisha iki ntibiraba mugabo kandi amategeko yacu atugenga asanzwe atomoye umuntu mu kwinjira muri Sasibu indahiro arahira ubwa mbere no gukurikiza amategeko y'igihugu ajejwe ajanye n'ibijanye no guhingura ni nayo mategeko turahira gukurikiza imbere yo gukurikiza ya Sasibu ubwayo twese twemeranya kuzogendera ku murongo igihugu cyatanze kugira ngo dushobore guhingura ibinyobwa apana bidandarizwa mu Burundi gusa bishobora kudandarizwa no mu Rwanda no muri Tanzania n'ahandi ubunywanyi rero wa Sasibu bishitse tukabona ko akora nabi icya mbere dukora turamuhanura icya kabiri mu migambi ya Sasibu harimo ku icyo bita auto inspection nkuko nabivuze kwisuzuma twebwe ubwacu muri iryo suzuma rero umuhinga ariko aragira igenzura aramubwira ngo wewe ivyo utakwije niki usabwa kubishyira mu ngiro kugira ngo uburi kuraba societe iri kirakura
ego tuko turaja kumusozo mu majambo make cyane ego tuja kumusozo
tumukura mu koronani rwacu
tuja kumusozo w'ikiganiro umushinga naye habona imana uvuga kuri ico cerekeye ruswa kubarongozi bakarere masegonda make ukivuze kwike
na natangwe ndabivuga amategeko y'igihugu arafise ingena hana ruswa n'amatohoza arafise ingena kogwa bishitse akaba ucanwa ubundi yogaragara ko ibicanye n'igiturire nibaza kwaho amategeko y'igihugu ntiyomwihanganira uwo yoba ari wese
urakoze cyane gose uwo mwumvise twari kumwe n'umushinga nahe Désiré d'Amour habona imana akaba serukira urunani Sasibu mu Burundi urunani Sasibu rw'aba mashirahamwe akora imitobe itandukanye mu gihugu turagushimiye cyane ko kanyu ufashe kuganira n'iradijwe rya Amerika kuri uyu munota wa nyuma turabigushimiye cyane
murakoze cyane
ego tuongere dushimire n'abanyonyi bijwe rya Amerika ku mirongo ya telefone kuri Facebook babandanya bashikiriza ibibazo n'ivyumviro twizere yuko abarongozi mu nzego zitandukanye habari mu magara y'abantu habari mu budandaji n'ahandi mu ntwaro mu mutekano bumvise akamwe bamwe mu banyagihugu bateye kugira ngo bakingigwe amagara yabo niho turangirije ikiganiro muri isanga mwakoze cyane mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha n'abandi badufashije murakoze mwese